Iri ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese matira mu ijwi rya Amerika mukivuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Omeni Tandishaka atiramije ibiganiro byo kuri ino saha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashyikiriza ikiganiro
Iwanyu mu ntara
guhera saa 12, naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dukangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashyikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Oriane, ndabaramukije nanje Rosine Munezero, nje ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Angola, umugambwe Mpela waratsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Umurwi w'igihugu jeje gutunganya amatora watangaje kuri wa gatanu ko umugambwe Mpela waronse ibice 61% vy'amajwi. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA waje mu kibanza cya kabiri ufise ibice 26.7% vy'amajwi. Umuvugizi w'umurwi ugiye gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje ko amajwi inka yose amaze guharurwa. Umugambwe UNITA wari widogeye imbere yaho ku biharuro by'agateganyo byatangajwe, yamara ntacyo washikirije ku bijyanye n'uko uzokwitwara muri sentare ku byavuye muri ayo matora. Joao Lourenço niwe yatowe n'umugambwe Mpela kugira subirire Perezida José Eduardo dos Santos yari amaze imyaka 38 arongoye igihugu cya Angola. Abategetsi mu gisagara cya mu gisirikare nako cya Somalia ni cya Amerika bamenyesha ko bariko bakora amatohoza ku gitero cyabaye mu manuko bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Igitero bavuga ko batazi nimba cyahitanye abanyagihugu cyanke abarwanyi b'umuhari Al-Shabab. Leta ya Somalia yatangaje mu ntango ko abarwanyi ba Al-Shabab bashika ku 8 bahitanywe n'igitero cyakozwe n'abasirikare ba Somalia bafatikanije n'inteko mvamakungu. Itangazo rya leta ryavuga ko abarwanyi ba Al-Shabab aribo batanguye kurasa. Yamara leta yavuye yemeza ko muri ako karere habereye ibikorwa bitandukanye by'umutekano, kandi ko leta iriko irakora amatohoza ku nkuru zivuga ko hari abanyagihugu baba bahasize ubuzima. Abajejwe intwaro muri ako karere cyo kimwe n'abanyagihugu barahakana ko atabahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano, nako abahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano atari abarwanyi ba Al-Shabab. Abategetsi bakavuga ko mu ntara ya Lower Shabelle abanyagihugu 10 aribo bahasize ubuzima, kandi ko barimwo n'abana. Umurwi nyobozi ku rwego rw'igihugu mu mugambwe w'abarepublikani wateye ivyatsi imigwi ishira imbere amacakubiri ikorera hano muri Amerika. Hari kuri uyu wa gatanu mu nama yabereye mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennessee. Uwo murwi yamara ntaco washikirije ku vyatangajwe na Perezida Donald Trump inyuma y'intureka zabaye mu ntango z'uku kwezi mu gisagara ca Charlottesville muri leta ya Virginia. Imwe mu ngingo zasohowe n'uwo murwi inyuma y'iyo nama ivuga ko imigwi mibi irangwamwo amacakubiri atakibanza ifise ku butaka bwa Amerika. Bill Paratucci, umwe mubari muri iyo nama, yatangaje ko ivyavuye muri iyo nama atasano bifitaniye n'ivy'umukuru w'igihugu. Yamara ko ari uwo murwi watangaje ko amacakubiri atakibanza afise muri Amerika. Ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru Associated Press cyatangaje ko iyo ngingo yo kwiyamiriza imigwi y'amacakubiri yasohotse kuri uyu wa gatanu itumvikanywe ko n'abarepublikani bose, bivuye ko bamwe muri bo bavuga ko itari kenewe. Amakuru tuyabandaniza hano ku mugabane wa Amerika. Umuburamatari wa leta ya Texas mu manuko bwa Leta Zunze za Amerika Greg Abbott yatangaje ko igihusi Harvey kiriko kiraca muri ico gice kiza konona ibintu byinshi. Yongera kandi agabisha abanyagihugu kwitegura imvura nyinshi igihe ico gihusi kiza kuba gitanguye. Abahinga mu vy'ikirere hano muri Amerika batangaje ko ico gihusi kigendera mu mazi ashushe yo mu kigobe cya Mexico kiza gushika mu masaha yigiweyo yo kuri uyu wa gatanu no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Bavuga ko uyo muyaga uza kuba uri kugendera ku birometero 200 ku isaha, kandi ko kiza guca mu karere k'ibirometero 500 muri leta ya Texas. Mwomenya ko igihuhusi cyaheruka guca muri ako karere ko mu manuko bwa America muri leta ya Texas haraciye imyaka 14. Buramatari wa leta ya Texas yasavye abakozi bakorera mu bigo bijejwe gutabara byihuta ko kwitegurira ibikorwa byo gutabara. Avuga ko ibisagara bishika kuri 30 bishobora kubangamirwa n'ico gihuhusi. Abategetsi mu gisirikare cha Korea y'Epfo batangaje ko Korea ya Ruguru ishobora kubirikira tera ibisasu ku butaka bw'Ubuyapani. Ivyo bisasu bivugwa biva mu ntara ya Gyeongyang mu gisagara cha Gangwon, bikavugwa ko bishobora kuba biriko bikorwa n'abasirikare bari mu myimenyerezo yabo. Abategetsi mu gisirikare cha Korea y'Epfo bavuga ko kimwe muri ivyo bisasu cyagendeye mu kirere ku birometero bishika ku 250 imbere yuko kigwa mu ibahari. Igitero cy'umwiyahuzi ku musigiti w'abashiite mu kumurwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul cyahitanye abantu 20 harimwo n'abatari bake bakomeretse aho bari mu gisabisho kuri uyu wa gatanu. Umuhari wa leta ya Kiisilamu witiriye icyo gitero. Igipolisi kikaba cyaciye kizibira akarere kabereyemwo icyo gitero. Imam Zaman ni umwe mu misigiti ikomeye y'abashiite mu karere icyo gitero cyabereyemwo. Ni igitero kandi kibaye inyuma y'iminsi mike Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje imigambi yiwe mishasha ku byerekeye igihugu cya Afghanistan.
Mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu arico rwacu iwanyu mu ntara. Duhera uno munsi muri zone ya Kivumu neza na neza muri komine Mugamba y'intara ya Bururi. Havugwa abanyagihugu bahangayikishijwe n'ingorane zo kutaronka ivuriro n'ibitaro biri hafi, kwera rero ubukene bw'amabarabara buvugwa muri ako karere. Abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira muganga bamaze kuremba. Umunyamakuru wacu Chrissy Munezero muri ako karere yabajije abajeje intwaro nimba bazi ico kibazo, bemanga ko bakizi kandi ko bagiye kugikemura vuba bwango. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Dutwaye umuntu arebwe cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwimwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone 6 yose afite amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone hari ivuriro Mugabe hari zone imwe rero itaruzura tararonka ivuriro ku banyagihugu barashifuza ku yandi mazone aho begeranye. Numva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora ko hari abasanga hariho abagenda ibirometero birebire ugasanga mbere bari korana no kwivuza mu mavuriro yabaregereye mu yandi makomine atari no muri ino komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi Barundi, abanyakivumu barakiko n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi, ndagwaye ukuguru kuranja gota kubyimba ha rero nikweze canke bandahise nkajya kwa muganga haraho bambu tunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Iyo ugiye kwa muganga uja he?
Njinya kashasa cyangwa muramba.
Urahashika none?
Haraho bandarika byanze barantarika bikunze ko ntumbagira nkagenda gutarika bantarika ku wundi ruzo batwara ko umuntu agwaye.
Nkuru ubwira impungenge ko babanyerera bakagutura hasi.
None hari ukundi none ko atakunda ugira uko ubugwaye.
Abanyakivumu ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe.
Imodoka nishobora gushika ngaha tari muci. Iyo haba mu rushana imvura ikwiragwa ntibashobora gushika ngaha. Gushika umuntu yivuze. Tugira ibiro metero bishika nka 30. Dutwaye umuntu arenze cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo. Gabunyerere nibwo buca butubangamira.
Umukenyezi yimungenze amushaka ku nderuzo.
Eh nkiya tagiye hakiri kare nyene wagende agiye kwa ramita ramufata mugi mufatiye nkino ari muhira bagenda amutere umva nyene ku nderuzo. Kandi bakara nk'umuhira.
Nayo ngo hamwe wokwegereza ivuriro abo banyakivumo wo kwiruhutsa.
Byumfashanye ni wendi hafi ko ntumbagira ngashikaho n'ingoga.
Ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi. Bagaheza bakaduha baganga bakaduha n'imiti kwiye ico naco ni bivugwa ca leta niyo yodufashe
mu ntwaro ngo rikora arabo kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu Kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza
birashika ari nk'umugwayi urumva muri ico gihe kubera hari hasanga ata mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo kumira umugamba hari yitorohereza ahantu bashobora guca ibaraba nico gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umugwayi bakamushikana ku ivuri muri kazoza twe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba.
Iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri cy'abavuzi bahakorera cokongerezwa eka ngo bushima kuronka n'ibitaro byegamiye komine Mugamba ko gushika ubu abagwaye cyane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mu ijenda. Krisi Munezero mu Mugamba kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Krisi Munezero. Tuvengaho rero mu Mugamba duce dukubitira mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi. Abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara. Inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri komune ya Gitega nk'uko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane Inamahoro yiboneye akana k'imyaka itanu gakoreshwa ivyo bikorwa.
Umuco bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe n'abikorera ivyabo. Akarorero nakaba abana bavukana ari batatu bayaze n'ijwi rya Amerika ribasanze mu ntara ya Gitega. Umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro, uwundi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na muto y'imuri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja. Aba bana uko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara cha Gitega kurondera akazi.
Papa yaje turubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka. Ama twiruse tukajya kurara mu ishyamba. Okay, bakaduhamagara bakatugaburira abanyagahinga ama tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhiri kubera twabona ukungene papa yari yasaze ashaka kutwica. Twe byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha kugira ngo nyene nyene babe abagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka.
Uyu mwana umwihweje co kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogwa bahunzi wabo bayasanze niyo bagiye. Aha ni mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'inguvu burengeye imyaka bafise. Uyu areze umwana agira ati
ntungu mwana muri yo kiyoya
baraguye mbadon
ngai
birabishika akagukubita none wewe uyugize makosa
ntakana papa kumkumbita nale kwa Mungu uye gusenga
wagize iki
kubera nataye umwana.
Iyo nagiye wumva ushaka gutaha muhira kuko bafiteye biwawe
nimpora naha
ntiwumva uguma muhira impande y'ababyeyi
caja kunora.
Kubona aba bana bakora akazi bakiri bato ni imwe mu mvo zituma barenganywa n'abakoresha babo. Aha ni nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe.
Niho naharamba ubwa mbere banyirukanye mu ijoro nko mu masayi ntengenda ku bagenzi banje aca baranda ikintu kimbabaza muri akano kazi ni bitutsi cyane cyane aranuka nabi akanyorobera kaguma ambwira ngo John ndi gihume ngo nta mutima afise
mabuje kazara yampa bukebuke nyene akandiha ko bidakwiye ngo agire icyo mfasha batari banje nkitangwa harahera ukwezi kugaherera kukundi kandi akaba yampaye n'amahera make. Iyo bishitse bakadutuka ntitwishurana n'abamajambo menshi cyane hari ibikorwa byinshi kandi byinshi birenze hari aho mvoma amazi maja ngaha kumwongaho hama nkirirwa na sereva aba abakiriya bakantuka ndabishyura akaguma ntuka
mishiramwe rihurukiye mwabakoze bo munzu byo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganugwe mu gihe bahohotewe simbavye imbere Aime Parfait numuza bikogwa wirishiramwe ry'abakozi agira ati
bishye nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraza tukumvikana n'umukoresha bakatubwiye nimbara makosa baba bagirije umukozi wabo mugamo nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuhagashara yakoreye narijya abari abana bafise imyaka mike yabarahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakwiye kwitwara muri iyo miryango baba arimwe kenshi ari amafamiye agiye adukunda iyo tuvuganye mugasanga abana batangiye kwafata neza nk'abana babo
kuri izi ngorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye ishiramwe rihanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato ya bene abo bakoresha ndirahisha Leonard ajejwe igisata gikingira abana n'imiryango muri iri shirahamwe
umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubizwe ku ishuri bakoresha abakuze rero abakorewe amabi nk'ayo ni byiza ko bashobora kwiturira ibigo bibijejwe TRAFCDFC hariho komite zo gukingira agateka k'abana ni byiza ko bashobora kwiturira ibigo kugira ngo bishobore kubafasha abana bamerewe nawe gutyo iyo bimenyekanye barashobora kugira icyo bakoze bakabarenganura maze n'ibihano byashobora gufatwa
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata cy'iterambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana
uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana tuvuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine irashitwararitse kandi irabifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira yibakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera agatike kugira asubire mu muryango ya Javamo
tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana atandatu benshi baje bava mu ntara za Karusi Ruyigi na Rutana Igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniriza muri komune ya Bukemba komune ya Bukemba iri mu ntara ya Rutana i Burundi aho bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komune ya Bukemba bantaho nikora bidoga yuko ibonekezwa kamwana wa mama mu kuronswa urupapuro rwemeza yuko ari bantaho nikora ugo rupapuro ahanini rubarabasahiriza mu kuronswa imfashanyo canke bashatse kwivuza reka umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda yavuganye na bamwe muri bantaho nikora adushikirize inkuru yiwe
Nuko abo banyagihugu bo ku mutumba Kabanga bavuga ukuronka urupapuro ni kuborohera hamwe bakagiriza abajejwe intwaro ko bakoresha kamwana wa mama mukurutanga hamwe nuko babavangura bafatiye ku migambwe abo banyagihugu bakidoga ko badashima ko iryo tangwa ry'ugo rupapuro rwemeza ku muntu ari nawo nikora ririko riragenda Marciano niyo mwungere numwe muri bo
simbora neza ngene bashaka gutandukanya ibintu bakafata ku nyuzi migambwe ku cyane ngo papuro ndabibona nabi cyane gose kuko abashatse kugira byankunzi ni bamwe bafata ku bintu by'imiryango na karonke undi ntaronke umva ko ubushatse kuniga abandi tubwe natwe tutaronka turababara gose ntunze umuryango utondonka ndadushyira umuryango kugira umuryango nawo ubeho kugira ngo tubeho twese n'abana babeho neza nibo tuvanga ko twese turi imvukira zunganye turi bamwe turabarundi twese turi bene gihugu tukaronka ngo papuro twese nararonde sindaronke baje bakanca ko ntibarunka
kubw'ivyo abo banyagihugu babona ko uko bataruronswa ku gihe biriko bituma n'ifashanyo zizanywe n'amashirahamwe bataziroha nk'abandi kugabo babiha insiguro yo kubakumira mu bijyanye no gushikira ifashanyo zagenewe banaho nikora Florence se Shimirimana aha avuga ati
Rufya tugoye kwere ntago turaro cewe biri kubura afeze inyuma cyane ndabona biriko birangora kwe biriko birangora ko kubera ndabona sindi ko ndatera imbere nk'abandi se namanadero simbe nta narimwe ndazero rero cyaje dusubiza inyuma cyane mujewe ndagenda kwa muganga bakarusaba ndarubuze bacha bamwira ngo tanka cyasubire inyuma rero no byakira gutegera ndabifata ko nyene ko bene niko ndabifata kubera tubona cyago dufise kandi tugiye kwa muganga tukabona dushubije inyuma nako mudufashanye ntato turo Je na manadeguye mwe abandi bararonka niko je sindo na banagoye mu mporero yabyo
Okwe bintu biri abo banyagihugu babona yuko bufatwa kimwe mu gihe hari kintu cyose gisabwa biciye mu ntwaro ukaba nkako bitagenze uko bishobora no kuzana izindi njyane hagati yabo nkuko bandanye bavyivugira Didace Rukundo ati ni ngombwa mu ntwaro bikubita gashi
abakeje umwaro tubabwira yuko bakwikubita gashi tumapfuye cyije tukajironka twese kuko hari gihe ziboneka ati twakwezi batanze abantu aho ni kwambwa ugasanga dufise abantu bafise ubushobozi twebwe bato bato ntuziro ego biradukura ko cyane cyane kubera ndababara cyane gose kubera urumva nkiho haje nk'ikintu gica bituma kinca ko kikagenda na kiyose kubera urupapuro nta rufise nta rurose ku papuro bica bituma icyo kintu cyose kije kinca inyuma nkati ndakibonkeko twashimirindira ariko ntituronke sinzi igituma tutashaka kuzironka twese
yamara abajejwe intwaro muri komine Bukemba basa nuko iyo myidogo y'abanyagihugu batemera ko ifise ishingiro ico bikoze barasaba iyo miryango ifise mwe n'ico kibazo co kutaronka urupapuro gwerekana ko ari ntaho nikora kuyitura kugira ngo ingorane yabo itorege umuti Charles Bizimana n'umunyamabanga wa komine Bukemba
tubabwira ko bitura intwaro ifise intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gaho nyangwe kugira umuntu abe ntaho nikora hariho ivyo inama ya komine yateguye kugira bemeze ko umuntu ari ntaho nikora nyene musumba sumbane bingene uri ntaho nikora aha ku komine turabaronsa urupapuro rwerekana ko umuntu koko ari ntaho nikora rero twaramuhaye ubwo rupapuro ruheza rukamufasha muri abo bagira neza bagomba kubafata mu mugongo gufata mu mugongo ntaho nikora
abo bidoga yuko muraba nkunzi mubabwiye iki
nabagomba kubesha intwaro twebwe nta bintu bijanye n'amashakuri dukoresha oya kuko iyo uramutswa intwaro uba userukira abarundi bose naco gituma rero twebwe tiko turatangiza impapuro ntabwo kudushiramo twe tubikorera ku mugaragaro
tumenyeshe ko ubwo rupapuro rwa ntaho nikora rukoreshwa kandi n'abana b'abanyeshure bava mu miryango mito mito kugira ngo bashobore kwiga mu mashure ya leta badasabwe uburyo bw'amafaranga abavyeyi bakabona ko mu gihe hogera ko uno mwaka w'ishure utangura batararuronswa abana babo bizobagora kwiga batekanye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
ino nkuru ya Alain Irankunda murashobora gusura kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mucamuja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara hama mugashobora gusubira kucumviriza cose cyuzuye murahasanga kandi ibindi biganiro byacu bitandukanye bavyarenganye canke ivyo turiko turabashikiriza kibiriraho aho harimo nk'ikiganiro muri sanga amakuru mwakurikiranye mu gitondo ari twa twashikirije mu ijoro canke yandi makuru abavugwa ku isi hose Afrika n'ibindi bihugu bitandukanye
cha bijya bije biranuka nuko kwa rivi
kandi bihugu
ngo ni bihugu kandi nakikomeye
njya kubiye kwa tarivi
nibyo
nibyo
kandi
bije dupingi
dupingi
utangike
ne mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshu bigihuha ikabaha inkuru y'imvaho
no musi kubiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwanugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'abanyeshure bugariwe aho bahora biga aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri nda atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru
Inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiwe ko mu kibazo gihuburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro kuje mu gice ca kabiri cy'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure numwe muri ico kibazo ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganje Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ari kariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba rero n'amashuri 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshwe n'umwe yamenye ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzo zifata muyo misi kurikira nabaro se pusiya 33% ku mashuri ya leta nabonye ne ugingo zabo nazo nyene zitahindutse abayobozi tabakura ababijeje nabo bitegure kurondera abayobozi bakurikirana inyigisho z'abana
Kuri izi ngingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamwo n'ibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze ababyanditse duhere kuri uyu avuga ati mufaso ni mushikiranganji yaba byakunda woza nka guheka ku mugongo n'imiburi iburi isahimwe nka kudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye uyu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganje bw'indero Mucha mucha no mubundi bushikiranganje bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganje bwose burabire ku mushikiranganje w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati n'ukuri birababaje ko umushikiranganje atazi ibijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje ku busa kwijana bisari kwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi mu ndero hategerezwa kubamwo ikijanye no guhigana hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe hari n'uyu abaza ati none zarose ubusa kumvizi tugarukirize kuri yavuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru kuri ibi bibazo bijanye niyo abanyeshure bazoca baja inyuma kugarirwa amashure umushikiranganje Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza kuyandi mashure
cenda tamunyeshure numwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imiryango cenzaba ababyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cyane cyane yuko ayo mashure tutazi n'icyo bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cenda ndamenyeshe babe barugara imiryango kuva bumvise iri tangazo nibara ku mutemere yuko atamwana n'umwe amenya ikibazo nk'icyo
nawe kubifuje kumenya amashure icenda yugawe agizwe n'imwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo Groupe Scolaire Maendeleo iri muri commune Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC RT Intahangwa RT Ernid Ecole Emmaus CPUB CEBU na EAC School twibutse ko amanota yafatiwe ko angana na 85 ku 200 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku 300 na 45 ku bo mu mwaka w'10 umushikiranganje w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe ico kibazo bifuza gusubiramo umwaka ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mune kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Akabino kuri we duce dusozera ikiganiro cuno munsi makoze ncutse bakunze mayikomera twumviriza muherereye ijya nino ikiganiro iwanyu mu ntara byane nahaje na gihewe cyane kubana namwe ne sa kimenye na ingenieur bari mu hinga bw'ivyuma twemi twifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu mugira amahoro n'Imana.
igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi
icyo cyari ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri miko mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murakoze.